Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Simon Makaringa mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu. Muri bo abagabo ni 45 n'abakenyezi ni 5. Abo bari bafungiwe mu gasho ahitwa Nyamisivya muri komine Kibondo, ahasigaye abarenga gato 65 batararangiza ibihano bafatiwe. Bwana Makaringa yavuze ko izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka w'2021 nyuma yaho benshi sentare na inyuzwa yo muri komine Kibondo yabahamije ibyaha by'ubusuma, guhohotera abakenyezi, guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi. Uyu ni Simon Makaringa, umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo, mu kiganiro n'abanyamakuru.
Wakimbizi wanatakiwa waishi kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi waliokimbilia.
Impunzi zisabwa kubaho zikurikije amategeko y'igihugu zahungiyemo, naho twama twabigishije bikiriye mu nama zitandukanye ariko ntibabikurikiza. Kenshi usanga abana bafashwe ku mpamvu zitandukanye, benshi barafungwa ariko hari n'abo turekura iyo dusanze ata kibazo bafise. Abamubona ngaha bamaze igifungo cyabo, ubu rero hari abo dusubiza mu nkambi, hari n'abo tuzoca dushikiriza leta y'u Burundi ku mpamvu iyo gukomeza tubungabunga umutekano
tunakabidhi kwenye serikali yao.
Muri ibyo biro by'igipolisi bya komine Kibondo twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo bariko baritegura gusubira mu nkambi. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko benshi muri bo bafungirwa ubusa kandi batamenya n'icyo bagirizwa, gusa babura uko bagira.
Abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira,
kagira nk'ubwo ugasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye, kandi ubwo nta n'ikirwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nk'uko tugasanga barimo baratwagiriza ibintu by'ibirwanisho. Kandi hano igipolisi kirahari, gisungusungu kirahari, mugabe nk'ivyo byose bakagira iki? Bakaduha bakaduta kw'amakesi kweri turevye ivyo byose bivana n'agahohotero turimo turagira iki? Turimo turabona
umubano mu nkambi ntumeze neza, kuko hari abantu bashaka kwironderera uburayi bakaza baratakwa amakesi abantu kugira ngo barabe yuko ngo bo batwara ngo hari ibigo ngo buguruye ngo bitwa ngo by'amaprotection bashaka kujya mu ibyo bigo kugira ngo barabe yuko ngo boja mu bihugu byo hanze. Icyo twasaba UN n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baza baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi, abo bonyene baze bishikire k'uwo muntu bamura bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye nabo bantu, siyo ngo baze baratwara amakesi.
Bagomba rero badufashe kwereka icyerekeye icyo kibazo, nimba ari nk'umuntu baba bamwagiriza nk'ikintu bamutware ku murango kugira ngo natwe tumenye sinaka rero nahagiye agiye hanaka, ukamenya iyo uronderera umugabo w'iwawe.
Abafatirwa ibihano kenshi bacibwa ikiringo cy'amezi 6 mu gasho iyo bamaze igifungo. Hari abasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro, abakeneye gutaha mu gihugu cya barutse nabo baratahukanwa hakurikijwe amategeko asabwa. Gusa hari n'abatahukanwa ku nguvu ku mpamvu yuko baboneka ko ari abagizi ba nabi. Buruko umwaka utashye harafungwa barenga gato 80 mu bitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo bagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa kugira batinyishwe hama bahunguke ku bwinshi, naho icyo bahunze babona yuko ko kitarakemuka. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.